Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hatwe.
Sangwa ikaze nchuti bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe mu na makuru yo kuri no genekerezo rya 22 uheshi mwaka 2022 ayo twateguriye uno munsi agaze kuri zino ngingo urunguru zikurikira mu polisi w'igihugu ararira ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na mu gisagara cha Bujumbura yarashe umunyagihugu aracikana mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu yahaye uyo munyagihugu itegeko ryo gukura imodoka yiwe ku irembo ryo shirahamwe aho yarasanzwe atunze arindiriye igitoro kugira ashikigwe kuri station impamvu ngo yarazibiye inzira urongoye inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabirabe yafitiye inzigo wese adakomoka mu mugambwe arimo CNDD-FDD bishikirizwa na Karori Nditije arogoye umugambwe w'adasigana ipona utemewe na leta ya Gitega aho ni mu gihe abashinga amateka w'umugambwe SNL ariko bankirwa gushinga umugwi w'abashinga amateka bakomoka muri uwo mugambwe kandi bakwije ibisabwa byose ni mukanya muravyumva muri ano makuru nayo mwigeme w'imyaka 17 yagiriza umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD Unara ya Rutana Servin zikoruriho mwagiriza kumushurashuza ku nguvu agatako kagomba kumugira umugore wa kabiri amaze indwi irenga yinyegeje ari kumwe na nyina wiwe mu gutinya kugirirwa nabi n'uwo mutegetsi mukanye sase nido nido ijyana makuru sangwikaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
turongeye kubaramutsa duhere kuri inkuru ijanye n'umutekano muke umuntu umwe yishwe arashwe n'umupolisi mu gitondo cyo kuno munsi wa gatatu mu gisagara cya Bujumbura uyo yishwe akaba yaratondeye igitoro kuri station iri hafi yakorera ishyirahamwe ryo kuziganya bita Hodge Family Microfinance iryo naryo rikaba riri kwibarabara ryitiriwe umugambwe ipona umupolisi asanzwe yararira iryo shyirahamwe akaba yamutegetse gukura imodoka yiwe ku irembo ry'iryo shyirahamwe aho yarasanzwe atunze ari ku murongo arindiriye ko ashikigwa aho yaratondeye igitoro akaba yamwagiriza ko azibiye inzira bakaba batashoboye kumvikana niho umupolisi yamutegetse kuva mu modoka aca aramurasa umupolisi akaba yavuye afatwa ubu ari mu minwe y'abajejwe umutekano ku mvo z'amatohoza Kugumushinga amanza Jean-Jacques Bigirimana sanswe aranira gateka kazi na muntu amategeko akwiye gukoreshwa atakubabarira mu polisi yishe umuntu kuko icaha yakoze ari icaha cinyongera kibi kubwiwe leta ikwiye gushumbusha umujyango wabuze kuko ibifisemo uruhara ni mumwumvirize
icyaha cyakozwe n'uno mupolisi ni icyaha twovuga yuko kitagira uko umuntu yo kivuga no cyaha ubwa mbere cyatumye umunyagihugu cyitaba imana kikaba ni icyaha cyakozwe hakoreshejwe kigwanisho ca leta ni kuvuga ikigwanisho cyari kijejwe gukingira umutekano w'abanyagihugu kigakoreshwa n'umuntu ahembwa niko ritangwa n'abanyagihugu kugira ngo ashobore kubacungera umutekano bikaba rero bibabaje akaba n'akaryogoza umuryango wabuze ivyo byerekana yuko icyaha cyakozwe ari icyaha novuga kitababarigwa icyaha kirimo inyongera kibi kuko muri mwe n'ico gihe twibaza ko amategeko yokoreshwa atabyo kubabarirwa ku zino cyaha n'acane bakabikora kugira ngo bashobore guhasha mwe n'izo nyifato mu gipolisi cy'u Burundi kuko ivyo byashitse no munsi sijya mbere bishika tukabona rero yuko ubutungane tutibagiye n'abajeje we ugwego bw'ipolisi bakwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bahashe mwe n'izo nyifato bahashe ubwo bubisha bahashe iyo nyifato ituma abapolisi polisi bata umurongo bagata ivyo bokoze bakaja kugandagura abanyagihugu nivyumvikana na gatoya ingene mu vyo bariko baravugana yari kuca musimbira ko ngwa murase nubwo yaba mubari ivyo dakunda abapolisi bateza kwa ubunda abantu baronse inyigisho zingene bashobora gukoresha ibigwanisho bingene bashobora kwifata mu gihe abo bariko baracungera shanka abanyagihugu batavuganye uko baba bari bavyifuza ikindi naco nuko mu bihe nk'ibi leta itegerezwa kugarukira ku muryango uba wabuze kuko mu mategeko ntaco buza yuko leta itanga indishi ku muryango wabuze ni kuvuga nivyo icaha cakozwe n'umukozi wa leta ariko kazi ka leta ariko ibijanye n'ivy'indishi twibaze yuko leta yoheze ikaraba ingene itunganirizwa mu muryango maze kabonaho akagiye gufata n'ingingo zihambaye zituma mwe n'ibyaha bitabandanya bikorwa mu kwigisha abapolisi tutibagiye no guhana
ajanye n'agateka kazi na muntu gahunyangwa kandi umwigeme w'imyaka 17 ari kumwe n'umuvyeyi wiwe bamaze indwi irenga binyegeje batinya kugirirwa nabi na Servais ziko ruriho uwo n'umunyamabanga w'umugambwe Saint David de mu ntara ya Rutana uwo mwana w'umwigeme bivugwa ko yagiriza Servais ziko ruriho kumushurashuza ku nguvu agatako akagomba kumubwira umugore wa kabiri idosiye y'urwo rubanza ikaba igeze muri parike ya Rutana wagirizwa ico caha ariko aca kubiti no kumabuye ngo azimanganye iyo dosiye kuko umushikiranganji w'intwara mu gihugu yategetse ko abategetsi bose barangwa n'akageso k'ubusambanyi bategerezwa kubogozwa n'inkuru yateguriwe na Pierre Gahungu
Space ndabace kure n'umukobwa wiwe w'imyaka 17 bamaze indwi zibiri atawuziyo bahungiye bakaba bahunze ituratuzwa bariko barakoregwa na Steven ziko ruriho arongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Rutana amakuru dukura mu babanyi b'uwo muryango avuga ko uwo mukenyezi n'umwana wiwe bataye barumuka inyuma yaho bahamagariwe kuri telefone ko bakenewe ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana ngo baje kwitaba mu rubanza bafitaniye na Steven ziko ruriho ko gushurashuza uwo mwana w'umwigeme wari rutegekanijwe ku wa kane uheze itariki 16 z'ukwezi kwa ruheshi muri parke ya Rutana uwabahamagaye kuri telefone ntaramenyekana kandi n'isango bari bahawe ntiryari bwagere ayo makuru akabandanya avuga ko bagiye kwitaba isango bahawe kuri telefone baciye bagwa mu mutego wari watetwe n'uwo Sylvain ziko ruriho aho yari yabategereye ku mutumba bugiga kubera metero 8 utarashika ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana bamaze kubimenya niko kurondera gusubira inyuma ariko Sylvain ziko ruriho bakaba yari yacungishije imbonera kure aho zaje zirasaka iminduga kugira ngo zirabe ko dufata uwo mwana na nyina umwigeme yarashoboye kubaca mu ryahumye ariko umuvyeyi wiwe arafatwa n'izo mbonera kure yaciye ajanwa gufungirwa mu gasho k'igipolisi muri komine Giharo aho yavuye arekugwa bukeye inyamiramabi yaho igiharo ikaba ariko yarasigaranye telefone yiwe ngendanwa kuva umuvyeyi arekuwe bose n'umukobwa wiwe baciye bahungira ahantu n'ubu hataramenyekana ku gutinya ko buhava banyuruzwa canke ngo bagandagugwe nk'uko bamwe mu banywanyi ba CNDD-FDD bari mu babibiye iryo banga babivuga ivyo vyose Sylvain ziko ruriho ngo yoba ariko abigira kugira iyo dosiye yagirizwa yo gushurashuza uwo mwigeme w'imyaka 17 bivugwa ko yashurashuje kuva yiga mu mwaka w'8 ku ishure shingiro rya Kabingo muri iyo komine ya Giharo itimangane ivyashikiye uwo muryango bavuga ko hari n'abandi bimaze gushikira bagasaba ko uwo muryango umutekano wabo wokingirwa kuvaho umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca amenyesheje ko abari mu mabanga bubakanye n'abagore barenga umwe canke babanye n'abahabara babogozwa vyaracanishijemwo abanywanyi ba CNDD-FDD mu ntara ya Rutana radio inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone Sylvain ziko ruriho umunyamabanga wa CNDD-FDD mu ntara ya Rutana ngo agirisha avuze ku vyo yagirizwa ariko ntitwashoboye kumuronka
Pierre Gahungu turagushimiye tumira mate mu kanya makuru cyabandanirize mu gisata cy'ubutunzi iyi ni radio inzamba agateka kawe
Inzamba
ugisata cy'ubutunzi amafaranga angana ni miliyaridi zirenga 2,200,000,000 niyo neguro y'amafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka uza aya mafaranga akaba yadugijwe kugera ku bice 40% ugaranije nakoreshejwe n'umwaka uheze mu bisata byongwa amafaranga arimo uburimye n'ubworozi kwivuna abansi cyo kimwe n'igisata cindero hamwe n'amagara y'abantu inkuru ya Jean-Marie Ndabashinze.
Integuro nshasha y'amafaranga leta izokoresha mwaka w'2023 nkuko byashikirijwe n'umushikiranganji w'igihugu cya leta angana miliyaridi 293 z'amarundi akaba yavuye ku miliyaridi 1562 yakoreshejwe muri uyu mwaka. Ni ukuvuga ko ayo mafaranga yadugijwe ku bice 40%. Kugira ngo ayo mafaranga azoboneke, leta yarateguye uburyo bushasha bwo kwegeranya amatagisi n'amakori. Muri ivyo harimo gutoza amakori abashingwa manza bikorera gufuta impusha zihabwa amashirahamwe yigenga kudatanga amakori, kuduza amakori ku mparati z'imiduga n'ibindi. Ikigaragara muri iyo nteguro nuko leta yadugije amafaranga ashigwa mu gisata c'uburimyi n'ubworozi aho yongewe ko imiliyaridi 80 eka n'igisata cyo kwivuna abansi caradugirijwe amafaranga cyo kimwe n'icikijejwe umutekano. Icambere caronkejwe muri iyo nteguro nshasha imiliyaridi 35 ikindi 32. Igisata cyo kubaka amabarabara indarayi naco nticasigiye inyuma, hatekanijwe ko kizoronswa imiliyaridi 300. Iyo nteguro itekanya kandi kuronsa ishyirahamwe ARCT rikurikirana ingene amashyirahamwe yo gutuma tumana k'amakuru akora mu ntumbero yo kugenzura ayo mashyirahamwe neza. Icyo gisata kikazoronswa imiliyaridi 20. Eka n'igisata c'indero n'amagara y'abantu biri mu byaronkejwe uburyo bwinshi. Iyo nteguro ikaba yerekana ko habura amafaranga angana miliyaridi 200 leta itabona aho izo yakura.
Mbezi wacu Jean Marie Ndabashinze arakoze nawe nyene ukwangirira abashinga amateka b'umugambwe CNN ngo bashinge umugwi w'abashinga amateka ibyagirizwa umukuru w'inama y'abashinga amateka ubyo babifise intumbero yo gukumira abashinga amateka b'umugambwe CNL ngo ntibaserukigwe mu nzego zo muri kano karere na cyane cyane inama y'abashinga amateka yo muri Afurika y'ubuseruko. Ni umwihwezo wa Gatongwasa ariko ngo hamwe uwo mugambwe wanjiwe gose umukuru w'umugambwe CNL aremeza ko abashinga amateka bakomoka muri CNL bazobandanya bitaba ibikorwa by'inama y'abashinga amateka bongera babandanya basaba uburenganzira bwabo kuri kira Gatongwasa.
Mu gihe ibwirizwa shingiro rihubwo uburenganzira abantu ntibyumvikana ingene ubundi muntu ashaka kuvuga ngo nta burenganzira mufise akabwemerera bamwe akabwanyira abandi. Icyo bakihije inyumba twebwe ntacyo twomenya kitavuzwe nabo baba bagitegura babona yuko n'ubwo uburenganzira bw'iwacu tutoburonga. Mugabo amakuru twumva ukuru kuru hirya no hino nuko ngo hoba hari ngo n'umugambi yuko mu nama nshingamateka ya karere ngo atamusendere n'umwe yojamwo. Mu gihe ibwirizwa rigenga akarere icyo bita traité bisobanura neza yuko abaja muri iyo nama nshingamateka bakomoka mu migambwe igize amanama nshingamateka yo mu bihugu bitandukanye. Urumva kuvuga yuko tutari umugwi ni ukuvuga uwo mugambwe nawe nyine uko baba bavuga bati ntawo tuzi. Batawuzi rero urumva yuko nibyo twoshobora kuronka haba mu karere haba hano batwanyiye ubwo burenganzira bwa mbere na mbere bw'ibanze n'ibindi byose barashobora kujya rute kubitwinye. I don't know vuga nti ubwa mbere na mbere hoho naho yo batwaye inama nshinga amateka ni umushinga amateka yatowe nkuko natwe twatowe uko tumwubaha nawe yabwirizwa kutwubaha. Kandi mu kirundi iyo umuntu agusabye ijambo uri umutware urarimuha, si ngombwa ngo mwishure ibimuhimbara, si ngombwa ngo mwishure nkuko abyipfuza, mukaba n'imiburi iburi ukamwakira ukamwishura. None twebwe uko kuntu dufatwa turi abarundi twatewe iteka n'abarundi ngo tubaserukire, abo duserukira nabo boca bafatwa gute? Arashaka kuguma muri aho gacere ni uburenganzira bwiwe. Twebwe ntidusasa mu nama nshinga amateka kubera aho, dusasa mu nama nshinga amateka kubera abarundi batunditseyo. Twebwe rero tuzobandanya igikorwa cyacu cyo gusasa mu nama nshinga amateka bwabo, kandi tuzobandanya tusaba yuko uburenganzira bwacu tubuhabwa.
Abashinga amateka b'umugambwe CNL na Gatongwasa ntibari busema mu gusaba ko bashinga umugwi w'abashinga amateka bakomoka muri uwo mugambwe mu gihe bakwije ibisabwa byose. Uko ni kumwigisha Charles Nditije akaba anarongoye umugambwe wa Descana Ipron utemewe n'ubutegetsi bw'Igitega abivuga akaniyamiriza iyo nyangwa ry'amategeko ridasiba kwibonekeza mu nama nshingamateka. jaka vyagiriza urongoye ubwo rwego bivuye kubyibone n'inzigo afitiye yowe sadakomoka mu mugambwe arimo CNDD FDD kurikira professeur Charles Nditije
mugambwe SNL wa gatogwasa urakwije bisabwa n'amateka byose kugira ngo ashinge umugwi w'abashinga amateka cyo bita groupe parlementaire mu gifaransa ibyo rero byumvikana kuba bimwankira bigaca bigaragaza cyerekana kundu CNDD-FDD ihonyanga amateko yose uko ishatse duhere ku ibwirizwa shingiro ntacyo yibanga cakabe nuko uwo mugambo nyene CNDD-FDD ugomba kwigira umugambo umwe utagomba undi mugambwe uvuga ibyo ukora canke ukebura mwarumvise mbere yuko umukuru w'umugambwe yavuze yuko umugambwe CNDD-FDD atari umugambwe ari igihugu urumva ni umugambwe umwe umugambwe ugomba kwiganza umugambwe utagomba kwari ukebura canke avuge bitajanye n'ibyo ushaka badusubije rero umuntu y'ibitsure umuntu ari umugambwe umwe ku ntwaro akora gikenye akora akagagazo ibintu rero bibabaje biteye kubiri n'ibwirizwa shingiro n'amateko yose biteye kubiri n'intwaro rusange twifuza abarundi bifuza kuko utavuganwe na leta ndacika umwasi arayikebura kandi iyo umuntu abikebuye agutuma wikebuka agatuma akosora amakosa wari kurakora bayibyo ntabyo bashaka nico gikorwa ca mbere bajejwe cukubahiriza amategeko kuyatora no kuyubahiriza no kugenzura yuko leta ikurikiza ikubahiriza amategeko yarakwiriye kuba uwa mbere agatanga akaruriro kandi ntivyumvikana ingena mu kubi n'amashinga amateka umugwi w'abashinga amateka bashika 30 bamusaba yuko bamusaba umubonano akawubankira mu bisanzwe akazi cyo kumviriza abashinga amateka kambere n'abanyagihugu mazereke abashinga amateka twamanura yuko rero yo kwikebuka kikubita gashi ntakoresha akagagazo kuko izo mugaruka ko mbere babajya abashinga amateka ba senere bari bakwiye mbere kubwo bati twebwe tudasubira bwacu ko kugira umugwi turahagarikirwa kana byo bijya rero kuko asigaye ari umugambo umwe atabandi bashinga amateka bari mu nibaza yuko nibyaho byohuka
azanye n'impunzi nayo impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Nduta mu gihugu cha Tanzania baridoga ko bavuzwa guserura akari ku mutima kuri wa mbere barategetswe n'abategetsi b'igihugu cha Tanzania kutavuga bimwe cyangwa ijambo bari bateguye kuri uwo munsi mukuru muzamakungu wariwe impunzi mu byo basaba kwari uko agateka kabo ko kubahirizwa ariko rero ibyo byose byaciye bikugwa ku rutonde rw'amajambo bari gushikiriza iyi nkuru tuyibaze Trifine Kanwa
icyatangaje kandi kikababaza izo mpunzi nuko ijambo bari bateguye gushikiriza kuri uwo munsi mukuru bahiwe kurishikiriza nk'uko bari bariteguye bavuga ko ibyiyumviro nyamukuru cyane cyane bisaba ko agateka kabo ko kubahirizwa byakuwemo ivyo navyo vyari bisaba kubahiriza agateka k'abanyororo gukurwa hafi y'umupaka bibaye ngombwa bakaronderegwa ikindi gihugu gishobora kubakira kuko hari hababona ko hataragera gusubira mu gihugu cabo kumvuza umutekano muke urangwa mu gihugu c'u Burundi umviriza umwe mu baserukirizo munsi
ishambere ikafitiri yuko bari abantu bahunguka bohunguka neza ingara karabyumvamo utongerera ikindi gihugu cyo gufasha abantu batashagunguka kuko batanyumvamo igihugu cy'u Burundi ikindi bashakuramwo iyo umuntu ari mu ntege ya migereza araronka ko yasohoka akagira n'agasoko niba yasohoka mu nganda na kimwe nyine bishaka gukuramwo mu kuba amakazi ayikuramwo ikindi twakwibwira yuko nibura bajya abantu abanyeshuri bagenda kwiga hanze bajya bagaraba ijoro hakiri kare ikindi bashakuramo kwa tsinze ziti mu by'ukuri kubera ngo ubayeho nabi aturi ntabwo hatumire neza ikindi mu kugenzi yaduhaye umwaka umwe rero kandi sinagenda mu bufashiki kugira ngo umwaka niwahera tatua abahehe abandi kandi mwana tuduha iyo mwaka umwe gusa kuya tuhava abyo rero ibyo byose byakuwemo
kubera rero babayeho nabi muri ico gihugu ca Tanzania bahungiyemo basaba babijejwe kubaronderera ikindi gihugu coshobora kubakira
icyo gisaba nuko abashinzwe guhunguka bakati kuremanda bimufaka cyangwa se bagwa
Mwamenya ko iyo kambi y'impunzi ya Nduta iri mu buraruko gushira ubuseruko bw'igihugu cya Tanzania yari mu impunzi z'abarundi zirenga gato 70,000 mu mwaka w'2019 bamwe muri bo baratahutse gushaka kwabo abandi batahukanwa ku nguvu ariko rero icibonekeje muri no myaka ibiri nuko bamwe muri abo barundi bahavuye basubira guhunga abatemerewe ubuhungiro bahitamo kuja kuba mu mashamba y'ico gihugu cya Tanzania
Tufine kani wabo urakoze ni nano rero duce dusozera ano makuru twabateguriye shimire mwe mwese mwateze yomi shimire bagenzi banje bayatorokanije Edi Claude Nazwe nabashikirije ndabasezeye naho ubutaha